Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.
Inshuti namwe bakunzi bi radio ijwi rya Amerika, turabaramukije tubifuriza n'ikaze muri kino kiganiro kigaruka ku byaranze Burundi, cyane cyane mu bisata by'amagara y'abantu, iterambere, imibano, agateka kazi na muntu n'igisata c'impunzi. Cheke la venue nkuru ni jewe tugiye kumarana iminota 30 duteramanye muri iki kiganiro. Nkuko no ku isi yose byagenze, igisata c'amagara y'abantu mu Burundi caranzwe n'urugamba rwo kugwanya ikiza c'umugera wa corona. Kuva mu kwezi kwa gatatu, igihugu carugaye imbibe n'ibirere kugira ngo gihangane n'ico kiza ku bantu boba bavuye hanze y'igihugu. Mu kwezi kw'indwi, umukuru w'igihugu yatowe Evariste Ndayishimiye yaciye atanga isekeza ryo kugwanya COVID-19.
Ufise ikigega c'amagara ntaburi ikigega c'amasaka. Nayo amagara aruta majana na amazi aseseka ntibayoye. Jewe ndiyemeje ko ikiza karanda cha corona ari umwasi rutura w'abarundi, kuko ndabona ko bose imitima iri mu mutwe kubera ico kiza. Turiyemeje rero kugwana n'uwo mwasi. Turatanguje isekeza ryo kurandurana n'imizi ico cyo kiza mu Burundi, ico twise ndakira sinandura kandi sinanduza. Turasavye rero Murundi wese canke umunyamahanga wese ari mu Burundi guhaguruka, kuko akatavuga ntigahenda kavuga.
Inyuma y'amezi atatu iryo sekeza ryamaze, inzego z'igihugu zemeje ko umugera wa corona utagiteye ubwoba mu gihugu. Uyu mwaka uheze hamaze gupimwa abantu barenga 77,000, abanduye barenga 76,000, muri bo abakigwaje barenga gato 70,000, abandi bose barakize. Gusa ico kiza ubu kimaze guhitana abantu babiri nk'uko byemezwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu. Ikibuga c'indege caruguruwe mu kwezi kw'11 guheze. Yamara umushikiranganji w'amagara y'abantu Tade Ndikumana yemeje ko abava hanze aribo basubiye kugwiza ibitigiri by'abandura ico kiza c'umugera wa corona. Mugiye kw'isi nzima havugwa urucanco rw'ico kiza ca COVID-19, Perezida Evariste Ndayishimiye we wabona ko mu Burundi rudakenewe.
Ariko ntimubona ko urucanco rwa mbere twari twarutoye, none muri ko murondera urundi, none tugukinga. Leta y'Urundi ntari yagerageze kurondera urukingo bikwiye. Je nibaza ko Burundi atari ubwa mbere bwihuta bubangamiwe n'uwo mugera ku buryo ariko twa kwiruka guhiga guhiga urukingo. Urucandago rukomeye ni zirya ngingo za Leta. Hari ujya mugambi sinandura sinanduza ndakira. Ubwa mbere rero kumenya yuko mu Burundi Imana yaraduhaye, twebwe urwaye ukaza kwivuza urakira. Urakira. Hari n'abanyamahanga bamaze gutangara baza bagwaye bagaca bavugwa bakazabona barakiza atanindwi iheze. Bose baratangara icyo cyo bavuga ngo tuzokwigumira mu Burundi. Hari hababivuze tumaze gutora abazungu batatu. Umwe we yaje avuga ko ahunze nyende, ahunze ati ndabi yo bija. Asaba kumara amezi 18 yumvise ari amashuri y'abana acava ngo ahubwo rero ngo tuhava nibandaneza kwigumira. Ubu abandi babiri baje bagwaye babona barakize bati sinzova. Murumva yuko mu Burundi twebwe twari twarose urukingo ubwo umukaraba uza gukora habe hameze neza, nta ngorane twaba dufite. Urucanco rwa mbere rero nubwo tudakora nako mugabo hari nk'abamaze kubirengako n'abambona bariko bagwana mu nda. Je nirwa ndakoma induru ngo ngwaho corona ariko bagwana mu nda baramukanya. Nari muri corona ntimuzi icarico, naje nkaza muntu wuzi ariko ngwa mbwe mu nda cyamwe yumvira nyanduke mbe nibaza ko rya rucanco ruvugwa gahe. Aha muraza amahera twotanga dukoresheje bitazimbye mu gukinga corona.
Igisata c'agateka kazi na muntu caranzwe ahanini n'amaraporo y'urutavana ko yerekana ko agateka kazi na muntu kabandanije guhungabanywa. Amashami yigenga cane cane yahunze igihugu yerekanya ko uwo mwaka abantu barenga 360 bishwe, abarenga 108 barafungirwa ubusa, abandi baranyoruzwa. Kubw'ayo mashirahamwe Anshere niko yagize atwara igiteka asaba Leta kwikubita agaci abakora ayo mabi bagahanwa.
Nishya muri iteka tubona ko ibintu byabandanye byunyuka aho gutera bijye imbere. Aha ndetse mbere n'igiteye ubwoba nuko biboneka ko uko kwezi guhera ukundi guhera ibintu bibendanya bibandase byiyongera, ubwicanyi byiyongera, amabi yakogwa hirya no hino yiyongera. byumvikana ko nimiburu buri abantu babiri bicwa ku munsi abantu batatu nabagarigari kwa bidakiye mu mategeko ku munsi aha ikindi gihagaritse nuvuga umutima ishiramwe riteka nuko biboneka ko nta mugwi numwe w'abantu ucubahwa nta mugwi numwe w'abantu bakigera umutwe umukuru w'igihugu ya Amerika aravuga ko bahana bagira ante ndetse mbere na CNDH ari kuvuga ko ukoze icaha gihanirwa nuvuga muri riteka ko tubona suko biri suko biri mugabo mu misi ya mbere twa zitako yaramava muhira byaribonekeje aho imbonera kure abapolisi bamwe bagiye bahagarikwa mugabo naho nyine ugasanga hahagaritswe bamwe batumwa mugabo aba batumwa badahagaritswe igituma ayo mababandanya yongerekana nuko abakora ayo mabi bahabwa intigi aha twovuga imbonera kure twovuga abapolisi aho byibonekeza ko guhera ndetse mbere mu 18 hariho inyigisho zabaye amajambo yagira avugwa nk'ari gusubiza imbonera kure ku kazi abahora bahotera abandi ku kazi aho byari byibonekeje ko mu ntango z'ukwindwi hari amajambo yaregera avuga yerekana yuko muri izo bihe imbonera kure zitakiri kure no kugira amarondo mugabo ubukari bwagarutse nka kwa kundi riteka rero irabona yuko ukudahana ariko gutuma ibyo bintu bibandanya
ico bikoze ku rundi Rwanda abakorera mu gihugu bagumye bemeza ko agateka kazi na muntu kifashe neza Gerard Hakizimana atwara Fodicone F rigwanye kimenyane na kamwana wa mama
tuyemeza ko tuvugana igihugu cyose nyabagendwa kandi agateka kazi na muntu kifashe neza mu mpande zose z'igihugu mukamuzi ko Burundi hose kwitwa ganiza amatora bukayatunganya abandi bose batekanye mbere amatora akaba yagenze neza mu ntazo zose nko twayakurikiranye dusaba rero aya mashirahamwe kudasubira gukoreshwa cyangwa gukora ibintu birimo politiki bavuga ko mu Burundi bitameze neza bitagenda birateye ubwoba uri kurabiraba kuko ibyo bandika sibyo babamwo nibyo biyumvira nibyo banyu bandika kuva imbere y'2015 n'inyuma yaho aho bagumye badasiba basaba ko Burundi bwoguma bwigwa ko amatohoza mu gihe tuzi ko Burundi butekanye abarundi babanye amahoro mbere n'impunzi ziri hanze zikaba ziri ko ziratahuka kuko zizi ko amahoro n'umutekano mu bihugu bihari bandika ibitari byo bandika ibihengamye bandika ibifite intumbero zabo bipfuza
ishami mpuzamakungu ONU ryahisemo kongereza ikiringo cy'umwaka umwe umugwi ukora amatohoza muri ico gisata ku Burundi Dudu Diene umunya Senegal atwara uwo mugwi yabwiye Ijwi ry'Amerika ico bazoshimikira ko muri ico kiringo bongewe atuce tugiye gushimikira ko nk'uko twabivuze muri raporo yacu iheruka no kuguma turikanuye turabivyaha biriko biraba bibangamira uburenganzira bwa muntu ubwicanyi ihohoterwa no kunyuruza abantu batabona ibintu kumwe n'ubutegetsi ababikora ingufu bakoresha no kugenzura ko byoba bihanwa n'amasentare mpuzamakungu kubona ONU yongeye ikiringo umugwi wacu kandi haheruka no guhinduka ubutegetsi mu Burundi nicerekana ko ibyo dukora byizewe kandi ataho bihengamiye ati twabisabye kuva kera ariko ntiturapfa twemerewe kujayo n'ubu tuzobandanya kubisaba kugira turabe ko twokwishikira ku rubuga tuvugane n'inzego za leta canke abandi begwa n'ico kibazo cyo nyangwa ry'agateka kazi na muntu yamara nawe tutazokwemererwa twebe ntiduceke intege turakoresha ubuhinga bwacu tugakora amatohoza kandi ibikorwa byacu birashimwa ndaba twongewe n'ikiringo inshuro zine zose kugira twongereze ingufu gusa userukira Uburundi muri ONU ambasaderi Tabure Nova yashikirije ari Geneve mu Busuwisi ko uwo mugwi wahengamiye kubagwanya ubutegetsi kuva mu mwaka w'2015 Uburundi bwarateye intambwe iboneka mu kubaheza agateka kazi na muntu onifiye kubibona maze ibikorwa by'uyu mugwi gusohora amaraporo ahohotera agateka kazi na muntu bihagarikwe Uburundi ntibusamazwa n'ibi ahubwo turabandanya akazi ko gusubiza ibintu mu buryo nk'uko leta nshasha yabitanguye uwo mugwi ntunyegeza ko ushigikiye abatavuga rumwe na leta ukerekana akababaro ufise kubera umugambi SNL watsinzwe mu matora ibyo bigaragarira mu mareme ntanyaga ibibi byoba byarakozwe canke ibizokogwa n'umugambi SNL DFTD kanatsinda bashinzwe hawo nyanzwe n'amategeko ya ONU
en violation de l'article 2 alinéa 7 de la charte des Nations Unies.
Yamara baserukira mu Faransa ubwongereza n'ubumwe bwa buraya nabo bati leta y'u Burundi shiri imbere guhana ibyaha.
Les élections et l'arrivée au pouvoir du nouveau président offrent une bonne occasion au Burundi pour s'engager durablement.
Atamatora aheruka kuba no mukuru w'igihugu mushasha ni kimenyetso cyiza cyo guhindura ibintu no kubahiriza gateka kazi na muntu. Ariko ibiri ku rubuga ntibihumuriza. Dusaba leta kugarukana icuka cyiza n'ikiyago cya politike nabo batavuga rumwe kurekura imfungwa za politike, abaharanira gateka kazi na muntu n'abamenyesha makuru bafungiye ubusa. Hame no gusamura umugwi w'inkorabara w'ugwaruka rw'imbonera kure.
Les violations des droits de l'homme décrites dans ce rapport sont préoccupantes.
Ati wanyangwa yagateka kazi na muntu n'ayandi mari biri mu maraporo y'ubu mugwi biteye amakenga. Ubu Faransa buributsa ko bugwanya ukudahana ibyaha bugahamagarira abategetsi b'u Burundi gushengeza abagirizwa ayo mabi. Turasaba ko bokorana mbere na sentare mpuzamakungu mpana vya CPI kugira ibyaha bihanwa niyo sentare ababikoze nabo bashengezwe. Ubutegetsi bushasha bubakaryo keza ko gusohoka mu mabi yaranze u Burundi kuva mu mwaka w'2015 kugarukana icyizere no kubahiriza uburenganzira bwa muntu.
Umugwi
igihugu wigemujije wateka kazi na muntu na wose CNIDH wabwijwe ijya Amerika ko kuri leta ya perezida Ndayishimiye ibintu byahindutse ukoze caha gihanirwa. Sixte Vinyene Muraba atwara CNIDH.
Kandi murabibona ko ubu nubwize agakosa gatoyi abafashwe kiye muri bimwe by'ubwicanyi ubwo nyene amatohoza caba kandi turabona ko bahana atakuraba abahunze. Tuguma dusuzuma tukabona ko atagateka kazi na muntu ariko karahungabana haba mu mitumba haba mu makatsi eka mu Burundi hose. Tubone yuko umuntu wese yidegenza uko bikwiye kandi atamuntu numwe amuhatira kushaka keneye. Iyi leta nshasha ibikorwa irikirakora mu kujanye n'umutekano kujanye no guhana haba igiturire haba guhana abantu bakozije habitandukanye murabona ko ihana icaraje nkunze.
Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.
Reka duteze akajisho mu gisata cy'ubutunzi naho turabe ingene byari byifashe muri uyu mwaka uheze. Ni igisata caranzwe ahanini n'ubukene bw'amafaranga y'agaciro. Mu ntango z'uyu mwaka w'2020 inzu zo kuvunjishirizamo amafaranga y'agaciro zose zarugawe i Bujumbura leta itegeka kugwa rudandazwa rubera mu mabanki azwi. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru mu kurangiza uyu mwaka uheze, Perezida Evariste Ndayishimiye yaragize ico abivuga ko
twashinze ku mahera mvamahanga nta numwe ndigira numva ariko avuga ngo twoyarondera gute hanze tuyazane bose bashaka ubwo busa bwaje yuko ucubagabanganya none ubusa bugabanganya gute. Hama rero muti bijya biro bugaye bayakura he bayakura bajaye nico kibazo cyabwo atereza kwibwira. Ndabwire mu gihugu hariho icyaha cyitwa blash madarisha kuzana mahera mvamahanga ava hanze akinjira mu gihugu atazwi na banki nkuru y'igihugu uvuge uburoze igihugu. Ndababwire nuko Imana yakinze babandarije bagira bijya mwari kubona tuja ku isoko tujanye inoti miliyoni 100 tuja gusumisha igitunguru naho nyene none rero ajya amabiro dushaka niyo mahera bayakura muri banki nkuru y'igihugu. No kuvuga yuko naho yaroye no kuvuga yuko banki nkuru y'igihugu iciha ya mabanki kugira ngo nabandanye avunja mugabo twarabonye ibibazo turayuka kugira inama n'amabanki. Amabanki yaciye yihumiririza mu nama iheruka twaratumye uburaba banki nkuru y'igihugu kuja kubabaza igituma batakora kijya gikogwa ya mabiro yo mu bintu abi yahora akora. Murumva yuko nabo bariko baratwonora ibyo babyita gutoba.
Muhinga mu by'ubutunzi Faustin Ndikumana atwarisha amegigenga parseme yabwije ujya Amerika ko mu gihe atamafaranga y'agaciro ahari igihugu kidashobora gutera imbere.
Amadovize ni yatuma umuntu agurira ibintu hanze adashobora guhingurira mu gihugu imiti, amamodokari, amaordinatere, igitoro, kubaka amabarabara, kubaka ingomero. Igituma yashobora kuba yaragabanutse ubanza kuraba iyavu bwa mbere hoho amadovize akaza kuva mu by'umuntu ashorera hanze ikaba bamwe nagira ati tuka ku mwimbu ibijyanye n'amabuye y'agaciro nabyo cyangwa ubutare. Urabona ingene bakunda kuvuga yuko amafaranga yabo kumbura ataboneka ingene yinjira mu gihugu usanga harimo n'ibiturire byinshi arashobora kuza nk'ifashanyo kooperasiyo ayo nayo murazi ko yagabanutse cyane. Urabona uravye Burundi amikoro bufise ntibufise ubushobozi bwo kwaka n'ingurane ingorane zikomeye akomeye mu bihugu cyangwa mu banka akomeye ayandi nayo na icaba amahera investment direct tradazora n'abagwiza tunga bo hanze na bizume urabona naho nyene abangenzi zaragabanutse cyane nacyo gituma rero amafaranga agaciro mu Burundi aguma ari make wo shaka rero kuyaduza yofatira kuri aho ava akahongereza nako nta bundi nka yindi nzira mbona byofata
nabo biruko ikigo kijejwe kwakira makori n'amatagi Sobert coco kivuga ko uyu mwaka catoje amafaranga y'amarundi menshi kivuga ko canagwanije urudandazwa rw'amagendo cane cane ibitenge biva muri Republika Iharanira ya Demokarasi ya Kongo inzoga zenjabuka imivinyu n'ibindi ikigo Bert camenyesheje ko cagaruje mu kigega ca leta amafaranga arenga imiliyari ijana y'amarundi umukuru w'igihugu nawe nyene yatangaje ko yahagurukiye urwo rudandazwa rwo mu gifuri
turiko turashyira nk'imigwi ijejwe kugwanya fraude kugwanya urudandaza rwo mu kinywabi intara tuzorinda kurungikamo umugwi uvuye inyuma y'intara uje kurereka hanyuma tugafata urudandazwa rwo mu kinywabi muri iyo ntara baze bamenye ko buri amatara asezeye komiseri w'igipolisi azaba asezeye abatwara iperereza bazaba basezeye tuzobajyana no mu bucamanza kugira abahamwe kuko bazaba bakingira ikibaba abakora urudandazwa ruciye mu kinywabi ntacyo rero muzoba mukitumariye namwe rero nagira ndabasabe muce muca mu makomine amakomine muyabwire muti uwo tuzofata iwawe habera urudandazwa rwo mu kinywabi nawe uzobusezerewe amakomine abwire abo ku mitumba babwire abo ku gacimbiri babwire ba nyumba kumi hanyuma nyumba kumi abwire ba serugo fraud zose zaguca hega yenu
agishika ku butegetsi ikintu ca mbere perezida ndarishimiye gihutiye no kuvuga ko atazo kwihanganira abanyonora amatungo ya leta n'abajya ibiturire
umunsi wese yuko yagirije ubusuma umunsi ko yagirije ubusesa mu ituga ry'igihugu umunsi ko yagirije igiturire tuzomwandika mu gitabo bakitutaho cirabura mbese tuzobashyira mu gitabo cirabura ntagakuruye kureba akazi muri iki gihugu naho umwarimu yitirwa hari wari baguraga zoza gufungwa hanyuma ngo yajya mfunguwe nakiragabwire tuzogurisha ibintu byabo twiriwe ko ngabenegihugu azofungwa yongere agaruka n'ibyabenegihugu yibye
abagwanya ibiturire n'ikimenyane bakiriye neza iyo mvugo gusa bagasaba ko imvugo yojana n'ingiro uyu ni Gabriel Rufyiri atwarishe amaricom
ibyo rero turabimushimiye tugashaka yuko byoja mu ngiro umurundi wese agacungera ko abamenja babandanya badusahura ubutunzi bwacu bwoteje imbere twese atanumwavuyemo mu kwerekana ubutunzi bwabo kimwe twita mu gifaransa déclaration de bien ou du patrimoine aho niho bihera gaca hashigwaho cyaka indi bita service national de l'enseignement financier ije navyo ntibirabaho hanyuma byabindi byo gutuga bitagaragara umuntu yakuye ubutunzi byabindi bita kunyegeza amafaranga cyangwa kuyeza blanchiment d'argent ni gukoresha nabi amatungo y'igihugu abus de biens sociaux n'ibindi byaha bijana no gusahura amatungo y'igihugu byose aho oya ntibizo chabihanwa twebwe rero twizera neza ko amateka giye gukurikizwa bitazoguma mu majambo imvugo ijane n'ingiro
dusangira ijambo
dusangira ijambo
dusangira ijambo
mu gisata cy'impunzi ahanini tugaruka kubatahutse bava cyane cyane muri Tanzania mu Rwanda mu Buganda no muri Congo Lewis Bucumi yahungiye mu ikambi ya Mahama mu Rwanda yaradirimbiye abo batahuka akaririmbo ko kubasezera
Ise inkumbu nyinshi mu mutima ziri mu kunyita Ari wacyumura umega mbura cyakoma Ari wacyumura
Ishema mpuzamakungu HCR gita impunzi rivuga ko abatahuka bava muri Tanzania batanguye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi uyu mwaka abavugwa cyane n'abatahutse bava mu Rwanda mu ikambi ry'amahama yamaraha ntivyoroshe kuko batanguriwe no mu w'impunzi zirenga amajana atatu zandikiye umukuru w'igihugu c'u Burundi kugira ngo abafashe gutahuka uyu nawe amaze kubona urwo rwandiko yarabishuye ahagaze mu ntara ya Kirundo ihana urubibe n'u Rwanda
nico gituma ngaha mu Kirundo tuzi yuko mufise imiryango myinshi yahungiye hajya hakurya mutelefone imiryango yanyu mwabwire bitahire mu gihugu cyabo cy'amavukiro duhiriwe duhishije abo barundi birirwa barataka batakamba ko barekura bakitahira mu gihugu cyabo cy'amavukiro mbebe si muribo barateje barita barandikikete basaba ko ubutegetsi bw'Burundi bwo bafasha bagataha ni haba ibyo yego bahungiyemo by'abafashe nk'ingwati kuko turabibona ko byabafashe nk'ingwati kuko nta muntu ashaka gutambuka igihugu ciwe hari igihugu kimwankira turasavye rero yuko ico gihugu co barekura bakitahira mu gihugu cyawe cy'amavukiro mwitegure kubakira kuko nabacu nabanyu abiteguye kubakira ni bande niba babankiye gutaha bashaka gutaha niba basi bitahire twe turiteguye kubakira hanyuma tuzaze turabo batangirira ku rubibe ababuza kwitahira iwabo
icyo bikoze u Rwanda rwavyamiriye kure Vincent Biruta n'umushikiranganje w'imigenderanire y'u Rwanda n'amakungu
biratangaje kumva u Rwanda rushobora kuregwa ko rwafashije ugwate impunzi mu gihe hano hari abarundi bahamaze iminsi bageze ku 136 baje mu buryo butandukanye bamwe bari mu ngendo igihe imipaka yafungwaga bamwe bari baraje kwivuza hano basabye gutaha i Burundi barabangira bamaze iminsi baraha ndetse na ambasade yabo hano yaje muri minisiteri y'ubanyi n'amahanga gusaba ko twabafasha ngo batahe turabikora ariko Burundi mwanga kubakira kumva rero bitangaje ko bamwe twaba twarafashe bugwate abandi nabo bakaba badashaka kubakira aribo banahaye n'uruhushya rwo kuba baza hano ku mpamvu zitandukanye harimo n'izo kwivuza
inyuma y'iminsi mike abambere bahavuye batahuka mu kwezi k'umunani ubu abamaze gutaha bose barenga gato 4,000 mu kubakira ku mupaka wa Gasenyi Nemba ivyo bihugu bibiri bihana bakiriwe nk'abasirikare batsinze urugamba abategetsi batandukanye harimo abashikiranganje 3 bari baje kubategera barongowe n'uw'intore hagati mu gihugu n'umutekano Gervais Ndirakobuca
turabahaye ikaze rero kaze muje mubanyu mubyanyu igihugu kirabakeneye kugira dukunze ikivi na kare abarundi barayamaze ngo tubiri tugurane ubupfu tubararikira kandi gushika mwifatikanya n'abandi musanga ku mitumba nimwikumire kuko leta njeyi leta ngozi yifuza ko mwoshika muba akarorero mu kibano turasabye dushimitse abarongoye intwaro n'abenegihugu ko bobakirani iteka n'igishika cinshi abajeje intwaro kandi basabwe kwama babagendera kugira bamenye ingene mubayeho kugira ntiyagire uwahungutse agire ikibazo mu kibano ngo batebe kugitorera inyisho hahave haba babyitwaza ngo badindize uwo mugambi mwiza wo gutahukana impunzi
abatahutse bagiye bariganije ujya Amerika igituma bahisemo gutahuka
ndanezerewe cyane gose ego umutekano ndawizeye nkuko nabandi bene wacu mbona hano imbere bameze neza
ngenda ndababwira ukiza nabonye mu gihugu cy'u Rwanda ko banyitwaritse neza nkaba ntahukanye abana banze batabyingamye ngo bagwingire
umuryango iwacu ni njye naba narahunze na mutoyi wanje rero uno munsi kumva yuko ngiye gusubira mu gihugu cyanje ndanezewe cyane
ibyishimo ntiho kumva ubu byasaba
twahunze umutekano muke wo kubaho nabi mbonera perezida ziturabuza none twaba twari twifuje gutaha mu gihugu cyatubyaye
nuko numvisanga amahoro mu gihugu yarazi bungiye muri komune giteranye muri provinsi Muyinga icyo nsaba umutekano uhagize kubera ko nanjye nari mvuye ahantu mfite amatsiko yo kureba icyo gihugu uko cyagiyemo amahoro
njyewe nsaba ko nubana n'abanyagihugu neza nta kibazo kujya amahoro niyo ya mbere ntabwo umutekano
twara nabajije abamaze gushika mu gihugu ingene bakiriwe
navuga yuko kuva dushitse twakiriwe neza twarakiriwe ni kambi gateganya isongore n'icyo gihe dushitse nyine baratwakiriye ariko bagenda baduha byangombwa biranga umuntu ahungutse iva mu shiranganje rw'intwari hagati mu gihugu umuntu azokoresha yari mwaraje ashitse ya turuka hari ibintu badutekereye bizotunga amezi 3 harimo n'amafaranga yo kwifashisha hambavu iyo baraduhaye ni telefoni na simu kadi yo kuza baratubaza no gushikiriza mu gihe hari ikibazo umuntu wowe yahuye nacyo umuntu arava mu Kirundo akagenda i Bujumbura atakibazo umuntu arava Bujumbura akaje Gitega akaje mu ntara zitandukanye no kubwira yuko je nkanje maze iminsi ndi Bujumbura nta kibazo na kimwe kidasanzwe nta kigo giturika nigeze numva nagenda ndi free ata muntu ari inyuma yanje ata nubwoba mfise
gusa hari nabandi batarashima gutaha nabo basaba ko boguma bacungira umutekano mu buhungiro muri ivyo bihugu barimwo
navyo niteguriye guhunguka kuko ico nahunze ntikirahava nahunze agatotezo nahunze amacakubiri afatiye kumoko
natwegwe twahunze atari Burundi bwati umugore yawe kanye umugabo ni waza gucura twegwe rero tutashe Burundi butadukeneye nibwo reka gutunyuruza natwebwe
ubwa mbere nabasaba ko banza guhagarika ubwicanyi abanyagihugu bakiyumvamo yuko ari igihugu bashobora gutaha bameze neza Olivier Kayumba umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bujeje gukinga ibiza gitaho impunzi mu Rwanda yijeje abatarataha ko ataco bazobura
Burundi wifuza gutaha arataha abifuza kuguma mu Rwanda tuzakomeza tubakira
Hashtag akarivuga ko uyu mwaka urangije hatahutse impunzi z'abarundi zirenga 30,000 bavuye muri ivyo bihugu byose Bobakar Bamba nicegeye cyutwara Hashtag mu Rwanda yabwijwe ya Amerika ko ashimishijwe nuko uyu mwaka uheze n'abava mu Rwanda baratanguye guhunguka
C'est vraiment une très grande satisfaction.
Ati na kamwe kadasanzwe kubona abarundi bangana gucyo batashe kuko ubuhungiro si bwiza nababyitabiye ko bashaka gutaha ku gushaka kwabo ni igikorwa tuzobandanya byumvikana ko ku kwezi tuzuja tubatahana abo bizoshoboka ko dutwara bivanye n'uburyo dufite ibyo byerekana yuko ibyo bamwe n'abandi bahora batwagiriza yuko tuguza impunzi gutahuka atari byo biragoye cyane kuko n'ubundi hariho abasaba ubuhungiro kandi nabo ntituzobangira abo rero turabakira dufatikanije n'ubushikiranganje bwo mu Rwanda bushinzwe impunzi nabo biruko ku rundi ruhande abakiri mu makambi y'impunzi muri Tanzania batakamba ko umutekano wabo utubahirijwe umuryango w'ubumwe bwa Afrika urabatabariza reka turangirize kino kiyago mu gisata c'imibano uyu mwaka waranzwe n'impari nyinshi ku gikorwa c'umugwiseve kujeje kumenya ukuri no kunywanisha abarundi uwo mugwi wazuje ibisigarira by'abantu barenga 15,000 nka bose bishwe mu mwaka w'1972 amashami yigenga yagiriza uwo mugwi sever kuhengamye Vitan Nshimirimana atwara urunani Forosk wari mashirahamwe yavuze ko umugwi sever ushaka kwerekana ko hishwe ubwoko bumwe bw'abatutsi gusa
iyo batoye ibisigarira bacu bihutira kuvuga yuko ari ibisigarira by'abahutu bishwe 72 kandi tuzi mu gihugu cy'u Burundi habaye ubwicanyi mu biringo bitandukanye kandi byongeye banyegeze ibyaha biriko birakorerwa abarundi muri kino gihe kandi uyu mugwi sever ukaba warerekanye uguhengama kudasanzwe na cyane cyane mu gushyigikira ukwibuka bamwe mu bagandaguwe hanyuma abandi nabo bigashiburirwa ku ruhande aho dutanga akarorero nk'iyibukwa ry'abanyeshuri bagandaguriwe mu kibimba mu mwaka w'1993 aho ababyeyi imiryango yabo baherutse kubuzwa kujya kubunamira rikaba ryabaye irya mbere kuva ubwo bwicanyi buba
yamara Pierre Claver Ndayicariye atwara umugwi sever yavuze mu cegeranyo yashinze ahabona ko uwo mugwi atanahamuhengamiye kiretse kumenya ukuri gusa
Uyu mugwi sever washinzwe ubutumwa butomoye nubwo kumenya ukuri nubwo kumenya ubwicanyi bwabaye nabo bwahitanye n'abagiye mazi mayongo mugwimo gwabaye mu Burundi aho muzi binogo byose byatawemwo abarundi byose mubitubwire byo mu 72 by'ugwimo bya 1988 turondera ibinogo byakurikiye hahejeje kwishwanya n'icyubahiro mekiyoro ndadayi 93 n'imyaka yakurikiye
dusangire ijambo
Nino nga duche zuso zida kino kigani uchevya ranzu no mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri twibutse ko twashimikiye mu bisata bitandukanye cyane cyane iby'amagara y'abantu imibano ubutunzi agateka kazi na muntu hamwe n'ibyerekeye gutahukana impunzi reka tugire ko tubifuriza Noel nziza naho mwamaze kugijya Pierre Clavier niyo nkuru twari kumwe kuri mikro ndabifurije umwaka mwiza umwaka wa mata n'ubuki muzoguje ntubaje gira amahoro mugira aho muba mwubahwe kandi mwubahirizwe.